Kunshuro ya mbere ruburanishwa mu gisata cy'iyungururizo urubanza rw'abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi rwitabwe n'abagwerekeye 26 kuri 28 13 muri bo nta byireguro bari baje bitwaje kandi nta nibyo bari barashikirije sentare imbere y'irisango yo kuri uyu wa mbere muri bo harimo General Cyril Ndayirukiye yigeze ko umushikiranganji wo kwivuna abansi na commissaire de police Zenon Ndabaneze aba basavye sentare kubareka bagasubira kunganirwa n'abashingwa manza babo bataramuwe mu rukinja mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2015 basiguye ku ingaruka mbi gitaramurwa cy'ababunganira aribo zagarutse ko kuko batswe uburenganzira bwo kunganirwa bacabaza kwa amategeko yoba yankira abashingwa manza babo gusubira gusasa mu ntahe z'icese zo mu yungururizo umukuru w'intahe yabahebuje kuvyo basaba imbo yatanze nuko ababuranyi atari bo bavugira abashingwa manza mu gihe bobo batigeze bandika na rimwe babisaba ikindi naco ngo niyo vyari kuba vyemewe babisavye bateba akarorero nka General Ndayirukiye yandikiye umukuru wa sentare na inyuzwa y'u Burundi ku itariki ya 3 ukwezi kwa 3 uyu mwaka amusaba ko abashingwa manza biwe 3 bo kwemererwa gusubira kumwunganira umukuru w'intahe yamubwiye ko yanditse ikiringo cyararenganye kandi imisi haciye ari myinshi amategeko atemera ku muntu yoyunguruzamo ariko sentare yemereye General Ndayirukiye na commissaire de police Ndabaneze kurondera abandi bashingwa manza bashasha bo kubunganira ikiringo cy'ukwezi kumwe nico bahawe kugira ngo babe baronse abafasha kuburana uwundi mugwi ugira kabiri w'abatari bazanye ivyireguro ugizwe n'abantu 6 umushingwa manza wabo yasiguye ko yamenyeshejwe ko azobunganira ku munsi wa 5 w'indwi heze ubu yatanzwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje bagateka kazi na muntu CNDH abandi bantu 5 basigaye harimo commissaire de police Emmanuel Denimenya wasanga umushingwa manza wabo ari mu rugendo hanze y'igihugu canke naho ataronse akanya gakwiye ko gushikiriza ivyireguro vyabo bose bemeye ko mu misi iza bazoshikiriza sentare ivyireguro abandi bari bitavye mu ntaye cese yo kuri uyu wa mbere n'abantu 5 kundwi bejejwe n'ubutungane ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere babiri muri bo ntibitavye mbere umwe colonel Richard Kagabimana asanzwe afite ubwenegihugu igihugu c'Ubugiriki ubu akaba ari muri ico gihugu abandi bidegemvya umushikiriza manza wa Republika yasavye sentare ko yobiyegereza bakaburana bava hafi ivyo abari ngaho batari bake batahuye ko ashaka gusaba ko basubizwa mu mvuto twetse umushikiriza manza kizigenda wa Republika yunguruje avuga ko urubanza rwaciwe rutamushimishije n'abafungwa 21 basigaye mu yohorera kuri rya Gitega barunguruje abandi bunguruje n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi n'ubwo umutekano umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe na radio television rem Umugwi wunguruje usaba indishi z'akababaro wari watse mu rubanza rwa mbere ariko sentare ntiyawishura ivuga ko hagikenewe ayandi matohoza mu rubanza rwaciwe mu kwezi kwa mbere sentare yari yafashe ibihano bikurikira abasirikare babiri na polisi babiri bafite ipete rya general baciriye umunyororo w'ubuzima bwabo bwose 9 bahanishwa umunyororo w'imyaka 30 8 bakatirwa gufundwa imyaka 5 hanyuma 7 muri bo barezwa Eloje Urikaneza, Gitega, Ijwi rya Amerika.